Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ku munsi wa gatanu itariki 12 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2016. Kuri mikomuri 18 FDN iyo ngabo.
Hari hatanguye ingeso y'ukumenga amafaranga y'agaciro agomba gukoresha mu gusubira ifaranga ry'u Burundi. Icyo twakoze nuko zijya nzu zitwa amabiro de change ariho ahanini ibintu kwita spekulasiyo byaberamo zafatiye ingo ruhasha nyinshi zirugagwa.
Icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butora avuga ku ikena ry'amafaranga y'agaciro ririko riribonekeza muri kino gihe mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigira kwa ko mu kanya. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse neza Fidel, mwaramutse namwe abatwumviriza bose mwese. Umukozi mu biro vy'userukira Sudani y'ubumanuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hari abakozi bashika kuri 5 muri ivyo biro baswe impapuro z'ingendo bagirizwa kuba baragize uruhara mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kubijyanye no gusaba kurungika inteko mvamakungu muri Sudani y'ubumanuko. Abanyagihugu bo muri Sudani y'ubumanuko basanzwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze imyiyerekano kuri uyu wa kane imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abanyagihugu bari baje gushyigikira ingingo ONU iri kirakorera ko yo kurungika inteko mvamakungu zijya gukingira abanyagihugu mu gihugu cyabo. Abari muri iyo myiyerekano bavuga ko abanyagihugu bo muri Sudani y'ubumanuko basinzikajwe n'intambara yamaze imyaka 2.5 hamwe n'iheruka yabaye mu kwezi guheze kw'indwi. Ambasaderi Joseph Mwam Malok icegera cy'userukira Sudani y'ubumanuko muri ONU yagabishije abari muri iyo myiyerekano ababwira ko boyitondera bitewe n'uko ibihugu birungikwa na ONU navyo nyene atamahoro birimwo. Abari muri iyo myiyerekano bashikirije urwandiko inama y'umutekano ya ONU ruvuga ko bashikiye inteko mvamakungu no gusaba ibihano hamwe no kubuza ibigwanisho byinjira aho muri Sudani y'ubumanuko. Mu gihugu cya Zambia igipolisi kirahakana ibyatangajwe n'ibimenyeshamakuru ku nkuru zivuga ko hari abanyazambia baba hanze y'igihugu babujijwe gutora mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa kane. Ray Hamonga, umuvugizi w'igipolisi muri Zambia, yongeye kandi atangaza ko amatora muri rusange yagenze neza mu mutekano kiretse ibibanza bimwe bimwe vyoba vyibonekejemwo imishamirano. Umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora muri Zambia yashimiye abapolisi uburyo baranguye umurimo wabo neza. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hamwe n'imigwi y'abahurikiye madini bashikirije amakenga bafise ku mishamirano yabaye mu gihe cy'imyamamazo hagati y'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi Front Patriotique n'abatavuga rumwe na leta UPND. Ababyihweza bakavuga ko igikorwa cy'abanyamukuru cy'abapolisi bazogipima igihe ibyavuye matora bizoba byatangajwe. Bakavuga ko ariho abanywanyi b'iyo migambwe itavuga rumwe bashobora gusubira namwo bimwe bivuye ko bamwe canke abandi bansi ibyavuye muri ayo matora. Ibinyamakuru bisanzwe bikorera mu gihugu cya Nigeria byatangaje ko hari abantu babiri basubiye gufatwa n'indwara y'ubukangwe aho muri Nigeria inyuma y'imyaka 2 iyo ndwara itariki havugwa. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Isaac Adewole yabwiye abamenyeshamakuru ko hari umugwi w'abaganga warungitswe gutanga incanco mu gisagara cya Borno ahibonekeje abafise iyo ndwara y'ubukangwe. Adeole yiyongeye kandi ahumuriza abanyagihugu ababwira ko bazokora ibishoboka byose kugira bahagarike iyo ndwara. Leta ya Nigeria igategerezwa kuzotangaza bitarenze ku munsi wa kane nimba ari ikindi kiza cy'ubukangwe cyagarutse. Indwara y'ubukangwe iriko yibonekeza mu buraruko bwa Nigeria mu karere kari gariruwe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram. Mu kwezi guheze kw'indwi ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ryari ryatangaje ko mu gisagara cya Borno abantu bashika ku 500,000 bugarijwe n'ubukene bw'amazi meza, imfungurwa, ubuvuzi hamwe n'uburaro. MSF ikaba yari yasabye imfashanyo vyihuta inyuma yaho igisirikare cya Nigeria cigaruriye icyo gisagara cyari kimaze imyaka 2 cugarijwe n'abagwanyi ba Boko Haram. Umugwi w'abaganga basanzwe bakorera mu gisagara ca Alep mu buraruko bwa Syria warungikiye ugwandiko President Barack Obama aho bavuga uburyo igisica gisagara kimerewe nabi bongera basaba ko hofatwa ingingo zo guhagarika ibitero bikorerwa abanyagihugu bo muri Aleppo. Aleppo ni gisagara gisanzwe ari ca kabiri mu bunini aho muri Syria cugarijwe n'intambara zimaze imyaka 5 zikogwa n'abagwanyi hamwe n'inteko z'igisirikare ca Syria. Nkuko uwo mugwi w'abagangu bibandanya kubivuga, ibitero vyabaye ku nyubakwa z'ibitaro ari hamwe bibandanije bikazotuma mu kwezi kuza atabuvuzi buzoba bukirangwa ngaho mu gisagara ca Aleppo. Elizabeth Trudeau, umuvugizi w'umushikiranganji wa leta muri Amerika, yatangaje ko ibitero ku banyagihugu bitegerezwa guhagarara. Avuga ko Amerika iteri ivyatsi ibitero bikogwa n'intwaro ya President Assad ku nyubakwa z'ibitaro hamwe no ku banyagihugu bo muri Aleppo. Elizabeth yavuze kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifadikanije na n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'igihugu cy'u Burusiya biriko birakorana kugira bagarukana amahoro arama aho muri Syria bongere bagerageze gucira inzira yo gushobora gushikiriza imfashanyo abayikeneye. Igihugu
urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radijwi ya Amerika i Washington DC numwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho leta imenyesha ko ikena ry'amafaranga y'agaciro ririko riribonekeza muri kino gihe biva ku kwikika mu kiza kw'abarundi bamwe bamwe. Joseph Butori cegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibi yabivugiye mu nama nkenguza amateka ku munsi wa kane yari karashikiriza iby'ubushikiranganje butwagwa mu biro vyiwe bwaranguye. Umumenyesha makuru wacu Fidelite Ishatse niwe yakurikiranye inkuru.
Ikibazo cy'amafaranga y'agaciro kirabandanya kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yabagije icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore iyo ikibazo kiva ko n'ingene cyoke yakimugwa.
Ikibazo kijanye n'amafaranga y'agaciro twagira tumenye nyakubahwa icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ko twagiye turabyumva bishikirizwa n'abarongoye banki nkuru y'igihugu. No musi dufise mwebwe mu biraba byose ico kibazo cyo bacari chatewe n'iki mbega ubuho kigeze he umuti wacu baruhe.
Joseph Butore munyishu yatanze harimo kugobokere ko amafaranga y'agaciro uva kubikika mu kiza
cyari kiguranye nuko kumura abantu bafatiye kutubazo tumwe tumwe twari duhari mu kweze hari hatangwe ingeso yuko umenga amafaranga y'agaciro aguma gukoresha mu gusubira ifaranga y'u Burundi. Tukumva umuntu apangishije inzu rekwisha amadolari hari no batubariye mu minsi heze ko yariko baragurisha ikidandwa cifarini mu madolari. Iyo rero murumva ko tutashaka kuvyihagira kuko biza kuzimanganya ifaranga y'u Burundi kuko byumvikana yuko muri ico gihe abakoresha ifaranga y'u Burundi mu gahanana ibidandazwa babake.
Muri kubira ko wagira ngo ico kibazo cy'amafaranga y'agaciro gitegwe inyishu, Joseph Butore yabwiye abashinga amateka ko bahagurukiye amazu adandaza amafaranga y'agaciro ayo bita mu biro de change.
Ico twakoze nuko zijya nzu zitwa ama biro de change ariho hanini igihe kwita speculation byaberamwo zafatiwe ingingo ruhasha nyinshi zirugagwa nejo hari zo rumiza ariko zirugagwa uriyo twogira tuti agahengwe kariho.
Ushaka umunsi wa kabiri igipwe cy'u Burundi cyabwira radio isanganiro ko ari hamaze kugagwa amazu adandaza amafaranga y'agaciro agera kuri 20 ayo mazu aho gukutubahiriza igiciro cyashinzwe n'ibanki y'igihugu BRB. Ico giciro naco haba nko kubagura cyangwa kubagurisha idwa y'abanyamerika kiri mu sema 7 y'amafaranga y'amarundi. Mu minsi y'ico giciro cy'ibanki y'igihugu wasanga kimanitswe iruhande yadandarizwa amafaranga y'agaciro ku mabiro de change mu Gifaransa ariko ugeze imbere icubahirizwa aho mukamenya yuko haba kugura cyangwa kudandaza ifaranga rimwe ry'abanyamerika igiciro cyatangwa cyari hagati y'ibihumbi 2000 n'amafaranga 2005 y'amarundi. Mbere yuko haba inama yahuje urongoye banki nkuru y'igihugu n'abadandaza amafaranga y'agaciro haheze ukwezi iryo ry'abanyamerika ryari rigeze kugugwa no kugurishwa amafaranga ari hagati y'2006 n'2008 y'amafaranga y'amarundi. Kuvyo nama ibaye haciye haba ingingo gutuza abadandaza amafaranga y'agaciro batazwi n'amategeko bita abavunjayi ari nabo bagirizwa cyane yuko ariyo batuma amafaranga y'agaciro aduga. Hambavu iyo ngingo yarafashwe n'indi yo kugenzura ko amadandaza amafaranga yubahiriza igiciro gitangwa n'ibanki nkuru y'igihugu. Kuva izo ngingo zimaze gufatwa mu mazu y'ubudandaji bw'amafaranga y'agaciro nk'uwarondera amafaranga y'agaciro nk'amadolari yasa nk'urondera umuzi w'ibuye. Bamwe mu badandaza amafaranga y'agaciro twaganye n'abatashinyeho tubafata amajwi baduhishutse yuko amwe mu mafaranga barabadandaza barabayaronswa n'ibanki nkuru y'igihugu iyo nayo ikaba itakibaha amafaranga y'agaciro. Batubwiye kandi kandi amafaranga barabadandaza bayakura mu banyagihugu basanzwe babaje kuyabashorera. Abo nabo kwega icyo kiba inkuru y'igihugu kiri hasi cyane hagutumbira mwe nayo madandaza amafaranga y'agaciro bashima kuyagurisha mu kinyegero kwera ko ariho baca baronka amafaranga menshi. Nk'akarorero kuri uyu munsi wa kane amakuru twahawe n'abari bahejeje kudandaza no kugura amafaranga y'agaciro nibonye ntibashimye ko tubafata amajwi batubwiye yuko idwe ry'abanyamerika nk'akarorero ryagugwa rikongereka gurishwa hagati y'2023 n'2050 by'amafaranga y'amarundi. Ibujumbura mu Burundi vyite ishatse ijwi rya Amerika.
Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika i Washington DC. Kuva uruhagarara rushingiye kuri politike rwadutse mu gihugu cy'u Burundi n'imbere yaho gato u Rwanda rwatakaje ibice 40% vy'ibicuruzwa rwarungika mu Burundi. Mu kiganiro yahaba amenyesha makuru umushikiranganje ajeje ubudandaji n'amahinguriro François Kanimba yavuze ko ikibazo cy'u Burundi ari kibazo kiremeye u Rwanda cyane. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa.
Ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku myiteguro y'u Rwanda mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amakoperative, nibwo twashatse kumenya ingaruka ziri ku bihugu by'u Rwanda n'u Burundi mu rwego rw'ubucuruzi muri ibi bihe imigenderanire hagati y'ibihugu byombi icumbagira. Ni ikibazo ministre Kanimba yavuze ko kije mu mwanya utari uwacyo ariko aradusubiza.
Ntabwo navuga ngo singira icyo mbivugaho ariko muze kunyemerera ne kubitindaho cyane kuko cyane cyane ubu ndatekereza ikibazo cy'u Burundi. Ni ikibazo kituremereye kuko ni ikibazo ntabwo tuvuga ko atari ikibazo ariko ubu atari ikibazo twataho umwanya munini.
Uburemere bw'iki kibazo mu by'ubucuruzi by'umwihariko ku Rwanda ruravuga ko gishingiye ku midugararo ya politiki yavutse mu Burundi kuva abenegihugu bahaguruka bakamagana ku mugaragaro indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. U Rwanda n'u Burundi byari bisanzwe bifitanye imigenderanire myiza mu rwego rw'ubucuruzi mbere y'imidugararo ya politiki. Ministre w'inganda n'ubucuruzi bwana François Kanimba yabwitangazamakuru ko hagana mu 2014 na mbere yaho inganda zo mu Rwanda zoherezaga mu Burundi ibicuruzwa bifite agaciro ka $20 million z'amadolari y'abanyamerika. Ko byageze mu 2015 umwaka imidugararo yatangiye kwadukamo ibicuruzwa u Rwanda rwoherezaga bigeze ku madolari $12 million. Muri rusange hagati ya 2014 2015 ibicuruzwa u Rwanda rwoherezaga i Burundi byari byaragabanutseho 40%.
Buriya mbere y'uko igihugu cy'u Burundi gitangira kwinjira mu bibazo cyagiyemo muzi rwose inganda zacu zari zimaze kugira umuvuduko mwiza mu gucuruza u Burundi. RDB yari yarajyanye abacuruzi abanyenganda bagasinya amasezerano n'abantu babafasha gucuruza ibicuruzwa bimwe na bimwe bikorerwa mu Rwanda ubona bifite kuzamuka kwiza. Ariko aho bagiriye mu bibazo na mbere y'uko bafata icyemezo cyo kuvuga ngo turakumira kanaka kugira ngo yambuke umupaka ajye gucuruza, igihugu iyo kigiye mu midugararo mu bibazo byanze bikunze bigira ingaruka mbi ku bucuruzi kuko ubushobozi bw'abaturage mu guhaha ibicuruzwa bituruka hanze bugenda bugabanuka. Ku buryo hagati y'umwaka w'2014 na 2015 nk'ibintu twoherezaga mu Burundi biturutse ku musaruro ukomoka ku nganda ariko no muri rusange byari byaragabanutseho hafi nka 40%. Ibyo rero ntabwo twavuga yuko ku gihugu cy'u Rwanda ari ikibazo gitoya byatugizeho ingaruka.
Mu minsi ishize nibwo guverinoma y'u Burundi yafashe icyemezo cyo gukumira ibicuruzwa byazaga mu Rwanda bivuye i Burundi cyo kimwe n'ibiva mu Burundi bijya mu Rwanda. Ministre w'inganda n'ubucuruzi mu Rwanda yavuze ko uyu mwanzuro n'ubusanzwe waje ushimangira imigenderanire itari myiza kuko n'ubusanzwe kubera gutinya umutekano muke mu Burundi ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bwari busanzwe bucumbagira. Ibihugu byombi cyane byahanahanaga ibicuruzwa by'ibiribwa u Rwanda rujya muri bishyimbo amata n'ibindi mu Burundi, u Burundi nabwo bukagemura mu Rwanda ibiribwa byiganjemo imbuto. Icyakora ku bicuruzwa u Rwanda rwakiraga bivuye mu Burundi ruravuga ko n'ubusanzwe byabaga bihanganye n'ibindi bisa nabyo byaturukaga mu bihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Uganda, bityo ko bizakomeza kuboneka uko bisanzwe. Kugeza ubu bihugu byombi ntibiragaragaza ubushake bwo gukemura iki kibazo cy'imigenderanire. Ku ruhande rw'u Rwanda, Ministre w'inganda n'ubucuruzi aravuga ko gishobora kuzakemukira mu nzira z'ibiganiro mu muryango w'akarere kuko u Burundi bwaho nyanza amasezerano ashyiraho isoko rimwe ry'akarere. Bwana Kanimba kandi akavuga ko kubw'ingaruka ziremereye iki cyemezo cy'u Burundi gifite kuri rubanda asanga bushobora kuzisubira kuri iki cyemezo bwafashe.
Dufite amasezerano twagiranye ashingiye ku isoko rimwe, ubundi byemezo nka biriya bibangamiye ku buryo bukomeye cyane bene uyu masezerano, ku buryo ntekereza yuko mubihe biri imbere igihe tugomba kuzajya tuganira no muri ya muryango uburyo uri gukora ibibazo nk'ibi ngibi abantu bazajya babiganiraho ariko sishidikanye uko no Burundi buzabone uko bwibeshye kuko ntibuzatinda kubona ko bwibeshye kuko mu byukuri kugenda ukabuza abaturage bawe gucuruza usaruro wabo n'abaturage babo wa mbere ubigiraho ingaruka no umuturage ukumiriye wari ubifitemo inyungu so aho ngaho rero ntekereza ko hari aho bizabagaragarira yuko bibeshye kuburyo bashobora no kuba basubira ku byemezo bafashe kuko ibyemezo nka biriya ntabwo bitinda kwikemura ubwabyo
imibano y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara mu kwezi kwa kane umwaka ushize wa 2015 uyu niwo mwaka imidugararo ishingiye kuri politiki yatangiye mu Burundi impunzi zitari nke zihungira mu Rwanda kugeza u Rwanda rucumbikiye abarundi basaga 170,000 u Burundi bushinja u Rwanda mu buryo bweruye gucumbikira no gutoza gisirikare abashaka guhirika ubutegetsi bwa president Pierre Nkurunziza w'u Burundi ni ibirego u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda kandi inama y'abashikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu yemeje ko ugwego rw'ubushikiriza amanza bujejwe amatohoza y'ivyaha rwari rusanzwe ari ishami ry'igipolisi cy'igihugu ruhinduka ugwego ukwarwo rwigenga rukavanwa mu bushikiranganje bw'umutekano mu gihugu rukazocungwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane ibindi kuri inkuru twumvise Asumta Kaboyi
kuri wa kane mu kigano ba ministre batatu Musafa Ziri Harerimana w'umutekano mu gihugu Johnson Businge w'ubutabera na Stella Ford Mugabo ministre ushinzwe imirimo y'inama y'abaministre bahaye itangazamakuru basobanurira abanyamakuru bimwe mu byaraye bivuye mu myanzuro y'inama y'abaministre yateranye kuri wa gatatu abanyamakuru basobanuriwe zimwe mu mpinduka zabaye mu rwego rw'ubutabera aho inzego eshatu zose zabarirwaga muri ministeri y'umutekano mu gihugu ubuziye kujya zirebererwa na ministeri y'ubutabera kwikubitira ishami ry'ubugenzacyaha rya polisi y'u Rwanda CID rigiye kugirwa ikigo cyigenga gishinzwe iperereza gishyirwaho n'itegeko inama y'abaminisitiri yanemeje kwishuri rihugura abapolisi kinyamwuga itanga impamyabumenyi zitandukanye risanzwe ari ishami rya polisi ryacungwaga na ministeri y'umutekano mu gihugu ubu rizahinduka urwego narwo ukwarwo narwo rukazacungwa na ministeri y'ubutabera inama y'abaminisitiri kandi yafashe umwanzuro ku rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa narwo rwabarizwaga muri ministeri y'umutekano mu gihugu ruzacungwa na ministeri y'ubutabera mu bisobanuro ministeri y'ubutabera yahaye itangazamakuru yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha kuba rutakiri ishami rya polisi ari uburyo bwo gukomeza uru rwego ministeri Businge yanasobanuye inshingano urwego ruzaba rufite
ruzaba rushinzwe crime intelligence ruzaba rushinzwe criminal investigation ubugenzacyaha rusanzwe rukora ruzaba rushinzwe judicial police ibirebana no kohereza amadosiye bakoze mu bushinjacyaha crime intelligence ni ukuvuga kuba bagira ubushobozi bwo kwakira amakuru ayo ari yo yose agakorerwa isesengurwa arebana n'ubukozi bw'ibyaha n'ubundi trends y'ibyaha ku isi hose no mu karere no mu gihugu ariko ku buryo urwo rwego rwahawe ubushobozi kugira ngo rugere ku rwego nyine igihugu cyacu cyifuza
Ministre Businge yavuga ko iki kigo kizaba gifite ubuyobozi umuyobozi wacyo abakozi bihariye barimo abasivili ndetse n'abasanzwe ari abapolisi izi nzego zose zajyamwe muri ministeri y'ubutabera zahoze zibarizwa muri ministeri y'umutekano mu gihugu Ministre Fazili Harerimana uyobora iyi ministeri avuga ko uburyo bwo kwimuriza inzego zigashyirwa muri ministeri y'ubutabera ari ugushyigikira ko uburenganzira bwa muntu bwarushaho gutera imbere
urwego rw'ubugenzacyaha rwayoborwaga n'ubushinjacyaha niko amategeko abiteganya kuba rero bigomba kuba mu rwego rumwe kandi byose bikaba muri minijiste kuko ari kuriye ubushinjacyaha ndetse n'itegeko nshinga iteganya yuko minijiste ifite ububasha bwo kubwira umushinjacyaha fata umuntu cyangwa rekura umuntu ngo kuba byaba hamwe n'intambwe mu burenganzira bwa muntu ngo buri kanya bikomeze bikurikirirwa hafi kandi bikorane hafi
ikigiye gukurikiraho ni ukujyana umushinga w'itegeko mu nteko ishinga amategeko ikagena amategeko azagenga urwego uko ruzakora ndetse n'urwego umuyobozi warwo azaba ariho Ministeri y'umutekano mu gihugu yari isanzwe ishinzwe urwego rwa polisi ndetse n'urwego rw'amagereza izasigarana gusa mu nshingano zayo urwego rwa polisi narwo amashami make kwa hari ayandi mashami agiye kuba ibigo byigenga Ministeri y'umutekano mu gihugu izasigarana muri polisi y'igihugu amashami nka yarebana n'iby'amategeko y'umuhanda iby'inkongi z'umuriro ndetse no gukumira ibyaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Umutegetsi akomeye aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu Manuko Juba yatangaje ko umugambi washikirijwe wo gushira inteko zo mu karere zijeje gukingira umutekano mu nteko zijeje gucungira umutekano zishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Sudani yo mu Manuko atari umugambi wo kurenga ku burenganzira bw'imbibe z'igihugu. Ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika I Juba, Nick Long, mushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Diane Ninini hazwe.
Mu rwandiko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashikirije ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Amerika yavuze ko inteko mvamakungu za ONU zizorungikwa muri Sudani yo mu Manuko zitazuba zigiye guhungabanya ubwigenge bwacu. Ubwo rwandiko rwashikirijwe na Amerika mu nama ya ONU ijeje umutekano ruvuga ko horungikwa inteko ziva mu bihugu bihurikiye mu ishyirahamwe IGAD zishika ku 400 zoje kugarukana amahoro zigakorana n'izindi nteko za ONU zisanzwe muri ico gihugu. Nkuko ugo rwandiko ruvuga, izo nteko zorungikwa gucungera ikibuga c'indege mpuzamakungu c'I Juba no mu bindi bibanza bikomeye. Umushikiranganji ajeje ivyo guhanahana amakuru muri Sudani yo mu Manuko, Michael Makeu, yararahiye ararengwa yamara kuri no wa gatatu ko atarota ivyo ni igona biba. Muri make yavyise ubukoroni no kwivanga muri politike y'igihugu ciwe. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani yo mu Manuko Molifi ivyo vyagirije naho biruko avyamirira kure. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati:
There is no language in the draft Security Council resolution.
Nta mvugo nimwe twakoresheje mu rwandiko twashikirije ONU yemeza ko Amerika iriko yivanga muri politiki ya Sudani yo mu Manuko. Icyo si cyo kiragishinga Amerika, cyongeye si nacyo kiragishinga ishyirahamwe IGAD ryukiyemwo ibihugu biri mu karere ka Sudani yo mu Manuko. Urwandiko rwacu hanini rwari mwingingo zizwe mu nama rukokoma yega ibibazo by'ico gihugu yabereye adizayeba ku munsi wa gatanu. Leta ya Sudani yo mu Manuko ikaba ndetse yaritabye inama kandi yareme n'iryo tangazo.
Umushikiranganji ajeje ihanahana ry'amakuru Michael Makeu ku ruhande rwiwe amenyesha ko leta arimwo itemeje ingingo zose zari muri iryo tangazo. Ubundi hasanzwe hari inteko za ONU ziharugwa ku 2012. Umuryango uhurikiyemo ibihugu bisangiye akarere na Sudani y'Amajyepfo IGAD ukaba ufashe icyemezo cyo kurungika inteko zawo inyuma y'aho abantu barenga 300 basigiye ubuzima mu ntambara zabaye mu kwezi kwa ndwi ku mugwa mukuru wa Juba. Kuva ico gihe icuka kibandanya kiba kibi naho impande zose zumvikanye guhagarika imishamirano. Uwuserukira Amerika I Juba agahamagarira abanyepolitike b'ico gihugu kurengera inyungu zabo za politiki.
Well, my recommendation and advice to the government has been
Impanuro yanje n'ico nsaba Leta ya Sudani yo mu Manuko vyamyara uko ico gihugu cyo kwirinda gucanamwo n'ibihugu bibanye ndetse n'ayandi mahanga. Ngo nico kimwe na Amerika vyamye bifitaniye ubucuti bwiza na Sudani yo mu Manuko kuva mu ntambara izabereye I Khartoum. Ubwo bucuti ku ruhande rwacu buracyari uko bwamye. Kuri ubwo numva igikuru ari ukujya hamwe kugira dutorere inyishu ingorane zugarije icyo gihugu gisanzwe ari na gishasha.
Inama ya ONU ijeje umutekano itegekanya kubandanya yiga kuri urwo rwandiko mu ndwiza no kuraba ko bonagura canke bokomeza inteko za ONU muri ico gihugu.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikisigihe coroshe kuba umugwanyi wa Leta ya Kiislam kuko ibikorwa vyo kugwanya uwo mugwi n'ikorana nabo bagwanyi izwi ku izina rya Daesh byariyongereye. Abagwanyi baragabanyijwe imishahara, nta bagwanyi n'abakorana n'uwo mugwi benshi bagihari. Ivyo bahora bemeregwa byaragabanutse nk'akarorero guhabwa imiduga bakoresha mu buzima bwa misi yose n'ibindi. Ikindi gikomeye nuko basigaye babura abaganga babavura kubera benshi bahunga turere uwo mugwi ukoreramwo. Umugwi wa Leta ya Kiislamu ufise ibibazo bindi bishasha. Perezida Barack Obama yatanze itegeko ryo kongereza uburyo bwo gufasha igisirikare cya Iraq kugwanya uwo mugwi ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa kane. Perezida Obama yatangaje ko hagiye kongereza kandi uburyo bwo gufasha abagwanyi bariko bagwanya uwo mugwi muri Siriya. Yavuze ko igitigiri gito cy'abasirikare ba Amerika badasanzwe bamaze gushika ku butaka bwa Siriya kandi ko ubuhinga bafise bwafashije cyane mu komora abagwanyi ba Leta ya Kiislamu mu duce dukomakomeye. Iyo ikaba ari nayo mpamvu Perezida Obama yemeje itegeko ryo kurungika abandi bakozi 250 b'Abanyamerika muri Siriya, muri bo hakaba harimwo abasirikare badasanzwe, gushigikira ibikorwa byose biriko biragirwa muri Siriya mu kugwanya uwo mugwi w'abagwanyi. John Kirby, umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga, yavuze ko abo bandi basirikare bongerejwe ku bari basanzwe bari muri Siriya atari bo bazoyobora urugamba ku butaka, ariko ko bazoba bagiye gufasha imigwi y'abagwanyi bariko bagwanya leta ya Kiislam n'imigwi y'abakurd, abarabu n'indi migwi y'abasirikare ba Siriya igize intambara muri Siriya. Kirby ati, umugambi wacu ni uwo gufasha imigwi yose iri mu gikorwa cyo kugwanya abagwanyi ba leta ya Kiislam ari nayo Daesh. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, General Major Peter Gresson ayobora igisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere kumwe n'icegera cya komanda ajejwe ibikorwa n'amakuru mu mugwi w'ibihugu biyobowe na Amerika mu kugwanya leta ya Kiislam, bavuze ko akizero ka leta ya Kiislam kagenda kagabanuka cyane, kandi ko abagwanyi b'uwo mugwi bagenda bigira impunzi rimwe na rimwe bakihindura abagore kugira bahunge. Major General Gretzen akavuga ati, abo ni bo bantu bimbura kimazi turiko tugwana nabo. Major General Gretzen yongeye akavuga ati, yamara uwo mwansi ameze nk'ingwara ya kansere. Ati, tutitayeho icyo kibazo gishobora kubandanya kugwira ku rwego rw'isi yose. Ati, muri aka kanya turiko turabagwanya ku rugero rwaho badashobora gukwiragira mu turere dutandukanye mu buryo bworoshe. Ati, ariko dukwiye kwibuka ko intambara isaba ukwihangana kandi ko ishobora kumara igihe.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese muduteze amatwi mu kanya turasoze ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho. Reka mugenzi wacu Rosine Munezero atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Rosine?
Ibice bikuru byari bigize amakuru twabashikirije. Umukozi mu biro vy'userukira Sudani w'umanuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko hari abakozi bashika kuri 5 muri ivyo biro batswe impapuro z'ingendo bagirizwa kuba baragize uruhara mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kubijyanye no gusaba kurungika inteko mvamakungu muri Sudani w'umanuko. Abanyagihugu bo muri Sudani w'umanuko basanzwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoze imyiyerekano kuri uyu wa kane imbere y'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abanyagihugu bari baje gushyikira ingingo ONU iri kirakorera ko yo kurungika inteko mvamakungu zijya gukingira abanyagihugu mu gihugu cyabo. Mu gihugu cya Zambia, igipolisi kirahakana ibyatangajwe n'imenyeshamakuru ku nkuru zivuga ko hari Abanyazambia baba mu hanze y'igihugu babujijwe gutora mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kuri uyu wa kane. Rai Hamonga, umuvugizi w'igipolisi cya Zambia muri Zambia, yongeye kandi atangaza ko amatora muri rusange yagenze neza mu mutekano, kiretse ibanza bimwe byoba byibonekejemo imishamirano. Ibinyamakuru bisanzwe bikorera mu gihugu cya Nigeria byatangaje ko hari abantu babiri basuye gufatwa n'indwara y'ubukangwe aho muri Nigeria inyuma y'imyaka ibiri iyo ndwara itari kihavugwa. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Isaac Adeole yabwiye abanyamakuru ko hari umugwi w'abaganga warungitswe gutanga incanco mu gisagara cya Borno ahibonekeje abafisi iyo ndwara y'ubukangwe. Umugwi w'abaganga basanzwe bakorera mu gihugu mu gisagara cya Alep muri mu buraruko bwa Siriya warungikiye urwandiko President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bavuga ko uburyo icyo gisagara kimerewe nabi, bongera basaba ko hofatwa ingingo zo guhagarika ibitero bikogwa ku banyagihugu bo muri Alep. Nkuko uwo mugwi w'abaganga ubandanye kubivuga, ibitero vyabaye kunywa kwa z'ibitero z'ibitaro ari hamwe bibandanije bikazotuma mu kwezi kuza atabuvuzi buzo wakirangwa mu gisagara cha Alep.
Njoti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteza amatwi, tubasaba no kubandanya mutwumviriza mu biganiro vyacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.